Turashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika, muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro no micungararo yaho, ku isi hose tukaba live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Facebook, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio yindwi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero uyu munsi nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, twahisemo kubaha akanya kuko murazi ko mukunze kubidusaba muti muraza muraduha akanya tuyaga mutubwira amakuru avugwa aho muba muherereye, aho muba muri, kugira ngo mudushikirize amakuru atandukanye avugwa aho mugendera, aho mukorera, aho mubaye mu Burundi atandukanye mu bihugu muri ko muratwumvamwo. Akanya ni gwanyu rero nshuti bakunzi bacu, muraza no kugira ico muvuga kuyo twabatangarije mu bisata bitandukanye ku Ijwi rya Amerika, kugira ngo tubafashe no gutangura neza indwi. Turaza turavanga n'imiziki mu kubakira. Karimbo ka mbere dutanguriye ko na karirimbo Love Me JJ, abakunda indirimbo murazi yuko kagezeho cyane ni gashasha, kamaze kugirangira ngo ku muri yo nurenga wabayiraba mu gihe kitarenze iminsi 5 gasohotse.
So fresh, so clean. Love me in and out. I'm feeling lean. Love me.
Tell me when to say love me, JJ.
Now, yeah, I'm on your wave right now. Ooh, ooh, ooh.
akaririmbo ni Love Me JJ. Turakira umukunzi w'ijwi rya Amerika wa mbere duse ku murongo wa telefone Ramadan. Ramadan ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane.
Mwiriwe neza. Uherega Ramadan?
Oje ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba mu bantu muhumanuko bw'igihugu neza neza muri komine Nyanzarake ku kiyaga Tanganyika.
Ndahabona ho Nyanzarake havugwa Makinon.
Nyanzarake havugwa meza gusa nuko hageze imisaha ku ruzuba. Twari twiteze muri ino minsi.
Uruzuba rwinshi cyane.
Oya se gwe cyane gusa mbwabira harashushe bremo harashushe.
Eh ubundi Nyanzarake ni hari hakunze no gushuha rimwe na rimwe n'ivyo mgabo nubwo hashuha ntibari cyane kuko akayaga katanganyika karabigera neza ni hindagurika ry'ibihe bimaze igihe kinini.
Oya bitangwe vuba bitangwe no kukozi kwa gatano nyene tangwe no kugwe kwa gatano aho bisa no kumenya imvura ifani yameze nk'ihagarara gatoyi. Ariko siyo nkuru twagomba kuvuga ko ndashaka kuvuga ku nkuru ya nyakubahwa perezida w'Ubushinwa agira ibendera igihugu cy'Ubufaransa. Ego nabyumvi nabisomeye mu binyamakuru byanyu aho nyakubahwa Xi Jinping avagendera perezida w'Umufaransa Emmanuel Macron. Nasaba rero yuko mu biganiro baza kugiranira nyakubahwa perezida Ping ko yosaba perezida Macron w'Ubufaransa agahanura impande zishamiranye muri Ukraine n'Uburusiya. Ego kugira ngo baje ku meza y'ibiganiro nayo ahandi izi minsi numva Macron perezida w'Ufaransa asaba yuko agiye kurungika ingabo ziwe vuba muri Ukraine hamwe yo bisabwa na perezida waho. Natambura yuko ibyo oya tamuti w'ibibazo dufise cyangwa ibibazo biri hagati ya Ukraine n'Uburusiya wotanga ahubwo yotuma ibituma ibintu bibana ari cyane ahubwo nasabe nyakubahwa Ping asabe nyakubahwa perezida w'Ubufaransa asabe impande zibiri zishamiranye muri Ukraine na n'Uburusiya baje ku meza y'ibiganiro kugira ngo bashobore kumara ibibazo bafitaniye.
Ahanini sinzi ko yamaze Xi Jinping w'Ubushinwa yatanguye urugendo rwiwe ejo kwa Mungu yarashitse i Paris mu Faransa ariko ivyo ko baza kuvugana ivya Ukraine n'Uburusiya ngira ngo turaza kubatangariza ivyo bazaba bamaze kuyaga mugabo ahanini ugo rugendo rwiwe ikimenyetso nyamukuru nibiza kugaruka ko biriko biravugwa mu menyesha makuru nuko kuri uwo mugabane batumvikana ku nguvu Ubushinwa bufise n'igihagararo buriko burafata muri kariya karere ariko turaza kubabwira byinshi biza kuvugirwa muri iyo mibonano. Urakoze cyane.
Ego namwe meza gihe.
Ego turakirana Elias kwindi murongo wa telefone. Elia ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Ego herere he?
Ndi Gitega mu Burundi.
Havugwa makinga aho ku mugwa mukuru wa politike.
Gitega na meza kweri nta kagorane karuretse ibi bitoro nabyo iwacu gusa n'ahandi nanjye ndabyumva.
Ibitoro vyasubiye kubura? Mu makomune yose ya Gitega.
Ngiye kuraba nkibukira sazi ikinje no kuvuga yari trade muri kizu 2015.
Ibihumbi bingahe?
15.
Kare cahura kuranga?
Kare ku ipompa yari 605 early trade.
Uvuze bukira sazi ahandi naho hakoregwa imirimo itandukanye vyifashe gute ngaho nko muri mu Giswahili ngira niho hakoregwa byinshi gusumba Igitega. Ho bimeze gute kiraboneka?
Elega nta gace usanga ari zinga bibutse bibura hose.
Ingaruka ziriko ziribonekeza neza mukunguruza abantu biyunguruza.
Ukunguruza abantu tikirije duga nko kuvibukira za duje Gitega ni 2020 ndiko mvuga ahantu menyereye.
Hari ico babatangariza kigiye gukogwa umushikiranganje wa mbere w'Uburundi mu ndwi iheze yaravuze ati iki kibazo nawo nyene carabarengeye muri leta. Igitega hari ico babwira bobo?
None Gitega kwa gace kari mu Burundi ha mu mushikiranganje wa mbere akaba yavuze ko none bagafata gishasha boza.
Mugasaba iki?
Ko leta ikora ibishoboka byose igitoro hama kikaboneka. Nta mana yifuza n'ikindi kintu mvuga ku makuru mpamvu nagiye muradushyikiriza mwami.
Yego.
Mwiko mwambuwa ngu ngurumba ngu mwri ukene ngu ngu bisatu vya baruki ya mkisha maana ngu wakore wa fisinda sivu ngenzi mwagabu mwagata 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 mwure mzakuru hukwa maazi wundu mwumenga alika kuribia hafye mwunambara mwri gata batariko barakora
ushatse kuvuga iki mugaca no kuvuga kwa ayo makuru nayo nyene aravugwa mu bitangaza makuru ivyagaza na Israel biravugwa
icyo mvuga rero nuko guhenga macane cyane kw'igihugu cha etazi n'Amerika irahenga macane uko giye kuraba uno munsi cyatanga ifashanyo y'ibigwanisho muri Ukraine kandi ifashanyo y'ibigwanisho cyo muti w'intambara ama ariko muri Gaza mbe bya Hamas ariko bayihiki nayo abana nta bapfaso nibafite bariko baragwayo ibyo ntambara yo nimbi rikiraba uri karayikokeza ninde ni America n'uri karabyongukiramo ninde
Amerika urumva Elia ibihugu bifise uko vyitunganije iki akazi kamenyesha makuru natwe dutangaza makuru ko tuyabona ama politike ntitwoza kuvuga ngo kanaka yagize ibicanke yagize ibiriya twe tutangaza makuru kwa bamedze ibyumviro vyawe bashaka kushikiriza
haba bakurikira natwe kuvuga umwihwezo w'iwacu ni badakatashe byiza
uwe n'umurenganzira bwawe ijana ku ijana kujugira Amerika turemeranya ko atanumwe ategerezwa kuniganwa icyumviro ciwe iyo gishikirije mukubahana ego iyo gishikirije mukubahana ibyumviro vy'ijwi rya bicanga ha anyu tubishikiriza uko biri bipfa kuba byubahiriza karanga mutima k'umwuga wacu urakoze
kandi badako ntashidisoni niba nashidisoni
oya oya ntiwigeze wavuze uko vyibaza kandi n'uburenganzira bwawe urakoze ugira umunsi mwiza ngahe gitega
ego
amuri uratwumva nawe
turabumva neza
uherere gamuri
ngemerereye mu Rwanda mu karere ka Rutsiro
havugwa makinga ho Rutsiro
Rutsiro tumeze neza nta kibazo turashima Imana ariko yatunyaruka tukumva n'amakuru mutugezaho
nawe utuzaniye ayahe ko twe twamatwa kubari
ngewe mba ndeba amakuru amari agenda hirya no hino yandikwa alma kibazo kimwe bajya bavuga cy'abimukira mu Rwanda bamwe bavuga ko adatekanye ariko nkatwe abaturage tuba mu gihugu cy'u Rwanda tuba tubona igihugu cy'u Rwanda kimeze neza ibintu bigenda neza ijana ku ijana icyo rero wareba ibihugu bimwe na bimwe uko bigenda bivuga ugasanga zimwe na zimwe ugasanga ibihugu bimwe na bimwe bifite n'inyungu zabyo sanga n'ibindi bifite n'inyungu zabyo icyo rero kabureba nkanjye w'umuturage wa wibereye mu gihugu cy'u Rwanda aba nemeza ko mu Rwanda haba hatekanye kubera yuko burya igihugu burya kigirwa neza n'imiyoborere myiza y'abaturage
aho babavuye naho mu gihe haba hatekanye uko kwimugwa kwabo bakavuga ko batagutahura abavuga gutyo nabo ucubabwira iki
icyo nababwira cyo burya iyo abantu bamwe bimuwe babajyana ahandi habamo gahunda yo gusura ubwo rero iyo bahageze ndatekereza yuko bamwe iyo bahageze bakabona bameze neza n'abandi bibaho urugero bw'uko banasura n'igihugu muri rusange bakabona zimwe na bimwe baba basigira muri icyo gihugu mu buryo butandukanye
urakoze ubwire umunsi mwiza amuri
ikindi mvugaho ni bisasu numva bamiriza u Rwanda bavuga yuko ngo byatewe mu nkambi yo muri Congo nanjye merereye ku mupaka neza neza i Rubavu nari maze iminsi ariho merereye ariko ibyo bisasu byaba byaravuzwe
leta zunze ubumwe za Amerika ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Matthew Miller avuga ko ivyo bisasu vyatewe n'ingabo z'u Rwanda ziba ziri ku butaka bwa Congo bafatikanije na M23 babitera bari ku birindiro vyabo ariko u Rwanda rwabihakana ntibavuze rero yuko vyazananye mu Rwanda ahubwo ni bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko itangazo rya Amerika ribivuga ugira umunsi mwiza
Murakoze cyane.
Mhm. Turakirana Museveni, Museveni ikaze kujugya Amerika nawe.
Murakoze cyane.
Mhm, uherereye ga Museve.
Erere muri Kongo mu mujyi wa Goma.
Mhm. Aho muri Goma havugwa maki?
Hano muri Goma ko biri kose nguno turatuje nubwo hari ibihuha by'uko imvento ishobora kwafata ariko urebye hari umutekano uretse mu nkengero zaho niho hari uruyombo n'ibice na bimwe na bimwe byo imvento iri kugenda ifata mbese
hama icuka kimeze gute ngaho igoma inyuma yaho hari kambi yabegeranirijwemo izabo igabwe ko ibitero
ahubwo ku munsi w'ejo hari abaturage bamwe batangiye bahunguka bisubirira iwabo bavuga ko batagumya kwicirwa mu nkambi urabona bavuye iwabo mu bice by'iwabo byaberagamo imirwano bahungira hano mu mujyi wa Goma rero bakarira yuko n'ubundi niyo bahungiye ibitero biri kubasanga bumvishe amabombe yaharize hapfuye abantu benshi cyane ubwo baravuga ngo barashobora bajye gupfira iwabo n'ubundi aho gupfira iyo bahungiye
aho uca mu mabarabara ya Goma aba banyagihugu babona gute bameze gute baratekaniwe cyane
ibyo aribyo byose baratekaniwe nta kibazo gihari uretse ibyo bihuha byo kuba inventory baba bari kugenda bahwihisa bamwe na bamwe yuko byanze bikunze igomba gufata Goma ariko ibice na bimwe byose by'uri kugenda uca muri gusanga umutekano ari nta kibazo na guverinoma yakajije umutekano ingabo za leta na polisi byose bya mu bice byose zagiye zideployinga n'ingabo mbese zo gucunga umutekano
urakoze cyane Museveni ugira umunsi mwiza ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi tubase ku mutima muzoze muraduha amakuru yanyu avugwa aho muba muri
murakoze
na ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ni kiganiro cacu muri isanga tubaza ku matelefone tubakura mutubwira yavuga iwanyu mugabo tuza turabashiramwo nduturimbo two mu midiho itandukanye kugira ngo tubafashe gutangura neza inondwi akaririmbo ni Bana ka Shafi hamwe na Chris Easy Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Shafi na Chris Easy mu karirimbo Bana Bana nibaza kwa kakaririmbo rero baba mwebwe mutwumva muri ko mufata ingendo zitandukanye baba batwumva muri muzi muri ko muraruhuka canka bari muhira muri mubiruhuko tuyibaza ko kano karirimbo kaba ariko karabafasha kugira ibihe byiza mu byo muri mwo byose turakirana Isa ku yindi murongo wa telefone Isa ikaze ku Ijwi ry'Amerika
Yego ikaze kandi murakoze.
Yego uherega Isa.
Yego.
Uherereye he?
Yego ndi Nyanza.
Inyanza. Havugwa amakinga ho Nyanza.
Nyanza na abamaze iminsi hari akazuba hakwa akazuba nk'iminsi ibiri ariko mu minsi yashize hari hari imvura itameze neza nyine yangiza.
Iyo mvura iranavugwa cyane mu bihugu vya Kenya na Tanzania hoho bahanganye n'imyuzure hamwe n'igihusidaya ba mashure mwo muri Kenya baratanze itegeko yuko barugagwa gushika ivyo vy'imyuzure bihetse
yego
yego nuko rera makuru waruta uzaniye yandi
makuru amakuru se amakuru ubundi cyangwa amakuru nge nayo nari ifite y'imvura yari maze iminsi isenyera abantu ndasanga nimba abantu barahinze ndasanga bitwawe n'amazi ugasanga biri guteza ikibazo ugasanga nimba abantu bahahiranaga agasozi ku gasozi cyangwa intara ku yindi ugasanga haje iwenda nk'umwuzure umuhanda ntukoze ayo niyo makuru nanjye nari mfite
Abahinga bara doma kurutoke kubitandukanye biriko biratuma ivyo vy'imyuzure hari imyuzure hari ubushuhe bwinshi muri za Malawi Zimbabwe n'ahandi mu Burundi mu makamba atubwiye ati harashushe Kenya Tanzania urumva ibivugwa by'imvura bavuga ko ibidukikije bitariko birubahirizwa Inyanza ibimeze gute ibidukikije muravyubahirizaga Isa
Yego turagerageza turagerageza kuko usanga nka leta wenda hari igihe badukoresha umuganda tugakora umuganda ugasanga hari umuganda wenda yo waburi cyumweru w'amasuku ugasanga leta igerageza kubishishikariza abaturage tukabikora
nuko rakoze rero ngaha Inyanza mubandanye kurikira Ijwi ry'Amerika
sawa murakoze namwe mani bawo mugisha
turawakiriye turafise na Didier kundi murongo wa telefone Didier ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ego murakoze cyane gose ndabahemiriwe
twe twaramutse turacari mu gitondo ariko namwiriwe ntituyanse
murakoze
namwiriwe ntitwoya
twebwe turi kumuhingamo
ego uherere ga Didier
ubujumbura utuvugana ego hanyuma
Didier uratwumva? Muhinga bw'ivyuma Didier turacari kumwe? Telefone ya Didier twumva tutariko turumvikana sinzi kibaye ngira barasubira bamutugarukanire mukurindira rero ko dusubira ku mirongo ya telefone ya matelefone akadukundira karirimbo Belesima nako nyene na karirimbo abatari bake ba kaza mutwakunzwe muri bino bihe turimo Belesima rero kashike ku nyota nshuti bakunze
gatima gatera zabamvuze ko ngukunda twakundanye tukiri bato sana reka mwibutse ma tubwira n'utujambo tunezeza umutima
hari kera cane akarimbo Belesima kabaryohere aho muherereye mwese Didier aragarutse ku murongo wa telefone Didier uratwumva ubu
ndabumva ngo byari bicitse sinzi impamvu ngani birere
hanyuma
nariko ndavuga nti je ndi Bujumbura muri kano kanya nore kugira ngo sinze guteza abandi ndashaka kuvuga bimwe mu makuru ariko aravuga hano iwacu kumbura ingiye nico nza kuvuze mwanya mutogoshe ku makuru mudushikiriza
yego duga ku ijambo
kwa mbere sinzi ko kubera ko nagenda kuri iki bice bice connection yacu ntimeze neza banze guhoza abantu namaze kubona ko hari abantu bitabye imana mu byara bibaye hano ibujumbura
ivyabaraye bibaye ngahe ibujumbura nibiki
ibujumbura mu Kamenge aho hari abantu badutse batera amagrenade mu kabari abantu bako ari heza tunyobwa naho bwije imisi bikenye ivyo binyobwa mugabo ntibashoboye kumbure kugerwa nkuko bari babyiteguriye kuko mbira mwa byumvise na mwebwe niba atari ubundi yari yabivuze ko hari umuntu ya abantu batwatira amagrenade imana yakinze mugabo imwe mu byo bateye igashobora kudaturika
baravuga ko ivyo uko ari baguyemwo ntaco turashobora kubimenya ko kuko harimo bavuga ati nta wahaguye barakomeretse gusa abandi ngo hari uwaguyemwo ariko turaza kubandanya tubikurikirana kugira ngo tumenye ivyo ivyahononekariye
yego kuko ituma ndabivuze nuko nabonye hariho umuntu nabonye umuntu harama kutwatira mu groupe ya WhatsApp atandukanye nuko nabonye hari uwanditse avuga ko umwe mu bari barahantu yitabye imana asaba yuko hoba ugushigikira mu bijanye no gutegura amaziko yose sinzi ko bayiheze nuko byo bari kuri uko nabonye ubyandika kandi atangana nimero ya telefone avuga ibyo bintu nuko hanyuma ikindi nacho hariho waravuze ibijanye n'ibitoro igitega bijanye no kwiyunguruza by'ukuri kibazo cy'ibitoro kiri hanze igihugu cyacu cyo Burundi murabona ni crise tumazemo igihe naho tugenda turonka amakuru atandukanye ubwiwe nyine icubahiro umukuru w'igucacu yarigezemo nta kuvuga yuko ikibazo yatifatiye mu minwe mugabo kumbure sinzigene byahavuye bigenda mu nyuma kumbure ngira ngo agahava agashinga n'umugwi nabonye uzoza kwigirana ibijyanye n'ibi by'ibitoro mu nyuma yaho umushikiranganji wa mbere nyakubahwa
aga telefone ka Didier karasubiye kugenda sinzi rero ko ikiri kukiraba mu buhinga bw'ivyuma canke muri mu Burundi ku matelefone amwamwe kuko hariho nabo turi ko turarondera muga ntidushobora kuronka bari ku ruhande rw'u Burundi reka turabandanya turabe yuko dushobora kusubira kumugarukana bidakunze turakira abandi turasubira inyuma karirimbo belesima
je t'aime encore et encore Yumva gatima gatera nzaba mvuze ko ngukunda twakundanye tukiri bato sana reka mwibutse ma tubwira n'utujambo tunezeza umutima hari kera cyane tutazikyo bigana none dore twikomeje urukundo rudugasana my baby somanti umva no kutagibiye byose nibisanzwe aho bigezeje numva ngomba gusara aiwe ukunda cyane nkaho cyo bari rya nyuma Depuis que je t'ai rencontré, toi ma bellissima. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh bellissima. L'envie d'aimer et de t'aimer. Non, cesse de grandir. Tu fais naître en moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai du bonheur à revendre, bébé. Oh, ma candidée d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissima. Je te chérirai, t'embellirai d'amour sincère et limpide. Quel monde s'étonnera de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Nibi sanswe aobi keze chenu mfango mba kusara aywe ukunda chane nga ocho varija nyuma Malawi aywe
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Fidele ku yindi murongo wa telefone Amini Fidele ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Ndahabaye ndabakurikiranye ndi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo berereye imasese aho cyane cyane duhanganye n'ibibazo by'intambara aho kuri ubu dufite ikibazo cy'umutekano muke ubu tuvugana na mama baramurashe bamurashe urusasu rwo mu nda ubu ndamurwaje ndi ku mahopitale ku buryo ubona ko abaturage ahanini twinubira leta ya Kongo kuko abantu bari gupfa ngisaze tukabura n'iyo n'ibyo dukora kuko ndacu twakora muri leta.
Mpore mpore Fidele umuvyeyi wawe tumwipfurije yuko yokira.
Ego murakoze.
None uti rero ivy'intambara ubunye bimeze gute hari amasasi yumvikana hazindutse gute ngaho masisi?
Aya masaha tuvuga na mberere hafi ya Sud Kivu ndi muri Minove aho cyane cyane twegamiye mu gace bitaga ibitonga aho uyu munsi biriwe baranarasana aho kuri ubu tunavugana agace kitwa Ngungu na Murambi kari mu maboko y'abarwanyi ba M23 ariko kugeza n'aya masaha no mwako gasantere ka bitonga kubwo kugeza amasaha abazalendo bakigaruriye ariko abitwa abamayi mayi nabo bibasiye cyane cyane ubwoko bw'abahutu bamaze kurasamo abahutu batatu babarirwamo abagabo babiri n'umudamu.
Hanyuma wowe nk'umunyamasisi sinzi kuri umunyamasisi canke uhaba gusa usaba iki impande zitandukanye ni igiki gikwiye gukogwa kugira ngo ikibazo cy'umutekano wa Kongo kimaze igihe kive mu nzira?
Njewe mvuka imasisi niho nakuriye ariko kuri ubu dusaba leta ya Kongo kugira ngo idufashe iganire na M23 bayihereze igikeneye umukongomani muri rusange agire ubwisanzure bwe ariko binyuriye kuri leta ikadufasha urebye umubare w'abantu bamaze gupfa uteye ikibazo cyane dusaba ko bakicarana amasasu bazareka guhora garavugwa uburyo abaturage nabo basigaye barekera bakavuga ngo nani territoire ya Masisi na Rutsuro nizo zavumwe muri Kongo ku buryo dutekereza ko na leta itadukunda.
Urakoze ngira ngo ubutumwa bwawe burashitse Fidele ugire umunsi mwiza ngaho Masisi kandi twongeye kukwihanganisha ku muvyeyi wawe umva ari mu bitaro kubera amasasu yarashwe.
Yego murakoze.
Yego.
Mani bahu umugisha.
Turawakiriye. Duce tuja kwa ku murongo uri ko Valence Valence kaje kujugya Amerika. Valence uratwumva? Valence twumva tutariko turumvikana. Jean Longo uratwumva?
Yego ndabumva.
Mbega Jano wahura he ikaze Jesse nari ndaguherutse.
Eh? Yego ndabumva.
Wari wagiye he?
Eh. Ngewe.
Eh.
Sanzwe mpara ariko.
Haje haje zigiye nakuma.
Ndakunda gukurikirana ibiganiro byanyu. Gusa no gusa uko wenda ikiganiro mu kwisanga cyo kuganira n'abatumirwa gisa nkaho cyagabanyije iminsi bitewe n'agasaro ka buraga. Yaba ariyo mpamvu ibitera.
Nuko rero hanyuma
ndabashimiye rero kuri aka kanya mwaduhaye kuri Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo natwe tubashe gushyika kubashyikiriza ibitekerezo byacu. Mbere na mbere nterereye i Kigali nderaho bita ku Mukuyu. Ubu ngubu niho ndi. Ariko dufite ikibazo cy'imvura nyinshi cyane rwose. Ubu ngubu dufite umuhanda wacitsemo kabiri. No kuvuga ngo nta modoka ishobora kuhaca ugasanga ni ibintu biteye inkeke cyane.
Uyu muhanda ufatanya akahe karere na akahe ga Jean Long?
Aya ntago ari umuhanda uhuza uturere, ni umuhanda uhuza utugari turi mu murenge wa Ndera ariko uhuza akagari ka Mukuyu n'akagari ka Kibenga. Ariko ni umuhanda ushobora kuba nibura wenda ufite akamaro kuko haracamo ibicuruzwa wenda bituruka mu gace kamwe bijya mu kandi. ugasanga rero cyane cyane nk'abatuye mu kagari ka Mukuyu babifitemo ikintu bita igihombo, kuko akenshi na kenshi ari mu gace gasa nk'aho ari nk'icyaro, ariko abenshi imihahire yabo isa nk'igana aho ngaho mu kagari ka Kibenga neza na neza mu murenge wa Ndera, kuko niho hasa nk'aho hagaragara ko ari igice cy'umujyi. Urumva rero yari ibihahanwa byinshi niho bituruka, ugasanga rero birabera imbogamizi abawutuye se cyangwa n'abagenda, kuko nta modoka ishobora kuhaca se n'amamoto nayo wacu, ugasanga ni ikibazo mutira hagera umuntu akabanza akavuga akayisunika akabona akagenda.
Hari icyo ubutegetsi biko urabikora ko mwarabibabariye barabibona kubibabwira basanzwe babibona, kuko nabo nyine ngira barahaca, hari icyo bari bababwiye ko bariko barabikoraho?
Okay, ubwo nyine abagira icyo babivugaho ni ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, kandi bakavuga yuko wenda ari nk'uburyo bw'abaturage bagomba kwifatikanya bakishakamo ibisubizo. Nibura bari bashyizeho yuko buri muturage buri rugo rugomba gutanga 200,000 byo kwifashisha kugira ngo, ariko babibaze mu mudugudu umwe, ntago babibaze mu midugudu yose y'akagari. Noneho ubwo ngubwo bamaze kubibara gutyo baravuga batari ko ntago, kubera ko ari ahantu hasaba amafaranga menshi, ntago amafaranga yahakora, ariko tugomba kwishakamo ibyo bisubizo noneho nyuma tugasaba indi nkunga ku ruhande, ariko twabanje kubona ayo ngayo.
Ubundi nimwe mubwirije kubisanura canke ibyo bikorwa bibarizwa muri leta?
Byagakozwe na leta, ariko urebye bitewe n'uko ari umuhanda usa nk'aho uri mu baturage rwagati utifashishwa cyane, wenda n'ingendo zikomakomeye, niyo mpamvu babicishije muri ubwo buryo, kuko barebye basanga kuzategereza icyo gihe ingengo y'imari iteganyijwe kuzabikora, basanga ko byagorana, niyo mpamvu bashyizeho icyo gitekerezo cyo kwishakamo ibisubizo noneho tukazabona wende cyo bazadufashaho mu nyuma.
Urakoze cyane Jean Long kuri ivyo vyumviro vyawe no kudusangiza amakuru yaho herereye. Ubwire umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze cyane, witeka bitewe.
Urakoze cyane. Didier aragarutse, telefone we yari yavuye ko mugabo aragarutse ku murongo wa telefone. Twibaze ko ubu tuza kumvikana, Didier bidakunze turaza guca dusubira ku matelefone yo mu Rwanda ko mu rundi bizaba bitunaniye. Wari kutanga ibyo
murakoze kandi abashimiye nibaze yuko ngira bikunda, reka dushimire Imana ko bishoboye kwemera kandi ego. Nariko rero ndatanga iciyumviro canje kijanye aho naringeze kubijanye n'ibitoro hano mu gihugu. Ndavuga nti ko umushikirangandi wa mbere wa leta y'u Burundi yashoboye kuvuga mu nama nshingamateka ko ikibazo c'ibitoro kugeza ubu nabonye ntihagire kikabarengera, kandi agatanga ishigura atubwira yuko ikibazo cadutse muri 2015 ari ngushika 2020 ishobora kuba ariyo ngaruka iri kiraba mu bibazo bitari by'ubukene buriko buragaragara hano iwacu mu Burundi, uhereye ku buryo bw'amafaranga y'amavamakungu n'ibindi byose bigaca bigira ko bikabura. Sinzi wavuze igitega rero ngo itike ryo kuva igitego ry'ubukirasazi jewe naganda yabwire ukuntu kuki ndababesha mu gatondo, kuko uno munsi navuye ibakamba aho bita mu Kayogoro gushika Bujumbura, kandi nagize amahirwe ndonka imodoka ishobora kunzana bigoranye, naho nazirutse cyane jewe narishe amafaranga 55,000 by'amafaranga y'amarundi, urumva ko amafaranga menshi
angahe,
ibihumbi 55,000 by'amafaranga y'amarundi
none
mu Kayogoro gushika Bujumbura n'amahera menshi gose ku buryo
ubwambere aho hantu hahora hari uhangawe angahe.
Ubundi kuva Ibujumbura ugenda gushika Imakamba ntiyarenga amafaranga 15,000 hanyuma ugiye Kayogoro, kuko mu Kayogoro uca mu Rutana gushikayo abaye menshi ntashobora kurenga 16,000.
Hako ahamaga Didier hariho abariko barabitera ku inkuru cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati no kubona bus ukayironka mwari mukwiye kuvyita igitangaro, aho ayo mabus yo abadugana hagati mu gihugu araboneka.
Araboneka ariko bukebuke cyane, kuko umubwiye ati none iki giciro ko hari kinini, nakubwiye ati jewe nanyoye ati nashoboye kuronka essence ku gikinju hari wabuze ngo 1500 hari nandi makuru mfise aho babuze nibyo bikinje mu bisanzwe kubidandaza ubwambeho ntibyemewe kuko jewe nibaza ko n'ikibazo cyo kubura ibi bitoro kuko iyi gitoro kije ndatangazwa gose n'ingene ubona imiduga myinshi cyane gose itonze yaronka bukeye ukabona niba twagize amahirwe yo kuronga itoro kuri station ukabona ya miduga isubiye gutonda kwa kundi nyene myinshi nk'iminsi itatu inigahera imiduga itonda cyane ukibaza ico gitoro bariko baranwa kiriko kija hehe ejo bundi kupashika umwepiskopi katolika w'imuyinga niwe yavuze ati uravye bibira ku mashitashi biratangaje gose leta yafashe ingingo ko kizira gutanga igitoro mu kibido canke mu kindi kintu atari modoka
hai makubgawe kubgawe hagakwigo ni giki gikwiye gukogwa kugira ngo ico kibazo kuko umushikiranganje wa mbere yavuze ati iki kibazo natwebwe caraturengeye muri leta bigende gute
n'umunyagi oya ugambere ubwambere hoho hategerezwa kuba gucungera neza ico gitoro double kije mu gihugu cyo mpora mbona abapolisi kandi byukuri barakora baba bo mwiperereza baba abapolisi tumenye kubona bagerageza gucungira ico gitoro mugabe gitangaje none ico gitoro camagendo kiva hehe kiva muri cyakindi nyine gitangwa ngaha iyo kije barasahuranwa bakakinyegeza none bigenda gute hariho kudaperereza neza kumiza ibitero bija ivyo ari byo byose nokuraba neza byukuri nkuko prezida wacu nyiricubahiro yama bivuga hariho umunsi siha dufise ngaha mu gihugu reka mbivuga uko kije batanguranwa kukiyora no kuja kukinyegeza ahantu nukuri biratangaje gose kandi bateye ubwoba urazi ngene amakamyo amanuka zibugarama azi Bujumbura ndacuragiye ruguru iyabyo gitoro gitangwa neza cyo ndizira yuko ibibazo nk'ibi bitoka
madirana ugira umunsi mwiza Didier wakoze ku vyumviro vyawe nako ka ivyo yereje ko abo vyegangira ngo baravyumva ugira umunsi mwiza
ndabashimiye cyane gose mani nadigamye
turakirana Aster Asterica de ku jugi America
murakoze
uherere gast
ndi mu gisagara sa Goma muri Kongo
Goma muri Kongo aho Goma byifashe gute hari habo twavuganye bahari batubwira yuko aragahengwe mbwa nubundi bataratekanirwa cyane inyuma y'igitero cagabwe ku ikambi yabegeranijwemo yabateshejwe izabo
yo jewe aho ndi ntabwo negereje cyane mu gunga ariko ndahashika jendi hano hafi y'u Rwanda ku Grande Barriere ariko idutekanye nyene ndutekanye kuko hagera isaha imwe y'ijoro ata muntu akiri mu ibarabara urumva nta ruza n'uruza novuga ati biraboneka yende ko ari igihugu kiri mu ntambara ego
nuko rero amakuru warutuzaniye nayahe nciye nsimbira ko ndakubaza ingene bimeze mugangira ngo sivyo vyari vyakuzindukanye nimba ari vyo vyari vyakuzindukanye cu bandanye uduga ku ijambo
ko byanzindukanya hanini ntawareka kuzaravuga ku gihugu camwe barutse je nsanzwe ndi umurundi ariko ndangurira ubuzima hano kubwo ubuzima ingaruka ziba mu Burundi natwe aho kizira dushikira cambere co hari amajyanse hano ashika ibujumbura uvuye hano mu minsi yashize atari ya kera wari ha idolari 30 kugeza ibujumbura muga kugeza uno munsi utembereye mwiza ajanse zishika kuri zine zigenda ibujumbura zivuye hano ikoma gushika ibujumbura amafaranga make bakwa kandi dolari 45 ivyitwazo na amazi yaduze ni mipaka y'u Burundi na n'u Rwanda bugaye n'ibi by'ibitoro rero sinzi indinganizo yuko leta ishyiraho ibiciro kipangira naye mashiramwe mpuzamakungu atwara abagenzi ibyo sino bihagarara ko gose
mbe yuvuga ngo leta uri kuvuga ku ruhande rwa Kongo canke rwa Bujumbura rw'igitega mu Burundi
ndavuga uruhande rw'igitega mu Burundi kuko aya mashira hamwe ari registre mu gihugu cy'u Burundi ivyo byo birazwe hari isho yinjiza mu Burundi hari isho yinjiza ngaha ariko ngatangara iyo uri Bujumbura itike baguha yanditse ko ibihumbi 150
kuva ibujumbura gushika muri Kongo igoma
yego ego kikanditse ko ibihumbi 150 by'amafaranga y'amarundi ariko warishe ayahabanya ayarusha ya yandi bakwandikiye ku itike ayo yandarenga ko batakwandikira agenda he
nukuvuga ngo wowe uriha kubera ikino ni wemera kuyari
none fisi urugendo byankaga gamunyamakuru
urahereza umuntu akakwakira akakwandikira ngo urishe 105 kandi warisha ngaha
kuvuno munsi nimba ndishye ibyo 105 yandishwe ku itike ariko itike kawaida manarishye $40 mu dollar uno munsi ntanubwo bemera marundi
bemera amadolari
yego bakwemera idolari kuko baraba ejo bambwiye yuko ari shyiramo mpuza makungu na bwibujumbura ejo kugeza hano bambwiye ko ari mpuza makungu nemeye ko yari hamwe $40 ariko ku itike bayandikiye ko ari 105 by'amarundi
hagi $40 wunye diracari kuri 5 mu Burundi
$5,230 mu Burundi
abo bantu baba ariko barabibandikira ntaba batwara babasumba ngo mubabaze ngene bimeze
munyamakuru ntibibera inyuma bibera indani muri ajase novuga amajase mugiye mukabaza ariko batabibemerera mugene mutubarize kuri mapasa mutubarize kuri tramwex n'izindi ajase zinjira muri Congo
tramwex nimwe y'imwaro
ndabyibaza ariko narayibonye irashika hano igoma
hama ugasaba iki abo vyega rero nimba bari ko barakumva
ko prezida w'Uburundi yamavuze ati yama yavuga ati abarundi twige umuco wo gutanga imihoho ku byatunaniye nyakubahwa prezida w'Uburundi nimba unyumva ko wamuhamagara izindi ndongozi gutanga imihoho ku byananiranye ndubu niho bahageze ko leta y'Uburundi yose itanga imihoho ikibazo kubwira ibibazo bingananiye gutorega umuti kandi mukabyemera n'abagihugu ko atamusho uhari nimba tamugandi wo gutora inyishu ibyo bibazo Brarudi turabonera yumbayumba no musi kubona akayeri n'inkimboneka rimwe kubona gatoro ni nk'umuzibi w'ubuyi no musi kugira umwana anwe ubuyi ni bisugutu umugurira kugira mushire muri bwa buyi leta y'Uburundi nimba byase nibatanga imihoho batangariza amakungu n'abarundi yuko byananiranye hanyuma Uburundi nyine Uburundi tumenye yuko atandongozi dufite
Astere reka ntitwavuga gutyo mugabo ahama ico kibazo cyo kuvuga ko mutanga yo mu ayo mutanze atari babandikira je ndaza kukabaza umenyesha makuru wacu ngaho muri Congo atubarize aturabire hama tuzo batangariza makuru yacu ni kibazo nanditse kandi ndagerageza tugikurikirane inyuma ya kino kiganiro kuko nimba mutanga ijana na nimba babandikira $105 uko mwarishe $105 hama mukari hama $40 mukemera mukayatanga nukuvuga ko muribwa kandi mukemera mukibwa ku mugaragaro reka rero turaza kurondera impande zitandukanye hama turabe ico bavuga kuri kino kibazo
ego muzuwa muko zandi ikindi nohereza ko
mugabo wihute ko turasemugisha tukaragira na ambasadere yita ambasadere ijwi rya Amerika baturindire ku murongo wa telefone unyarutse songo
yego ikindi nohereza ko n'ikintu nabonye mu Burundi nyene muri pase maturondera umuntu arwara pase uko dufise ibibazo byinshi twomubaza ntibwagerageza kwisigura mu buryo budasiguritse uno munsi ucinjira muri pase barakubwira ati pasipoti ni $235 refe pase ni $30 fetejere ni $18 mbega ibyo biciro byoba byubahirizwa nimba bitubahirizwa ababikoramwo abakozi ba leta arenga ko ajya arenga kwayo leta yagenye agenda he
naho nyene muri pafo ugenda utanga yarenze ku iyo bigenewe
kugira uronke randevu yonyene kuri CPGL randevu nibyo $18 ntayo bakira kugira baguhe randevu
urakoze turaza kuraba ko bimwe mu bibazo bivuga ushikirije tubibaza impande zega hama nitwagira ico tumenya tuzo bibatangariza
murakoze
yego twakire kandi mugisha ikaze ku juri ya Amerika
yego ndiko ndabumva
guherere he
tumerereye muri Kenya
yavugwa ngaho muri Kenya
yavuga nga muri Kenya kabisa imvura nyene yabaye nyinshi abantu batwawe cyane kubwishi cyane gose bibira n'akwega barundi hatuherereye benshi bahasitse ubuzima kabisa kubera usanga tuba mu mazu aba atameze neza nyene tukaba tuba inyuma y'ibisagara rero turara hanze ntiworaba imbeho n'imvura n'ibibazo gusa
uri mu kahe karere ga mugisha uramajahe muri Kenya
nje muri Kenya ndahantu bita umuntu uze mu nkambi ya Kakuma mugabo nari imperuka kuva Nairobi
waruheruka kuva Nairobi ni ukuvuga ko ibyo uri kuratubwira aho imbeho ibiciye ni mu ikambi ya Kakuma
oya nari ko ndavuga amakuru nari nasize umuntu uze Nairobi
wari wasize Nairobi
Niyo nga Kakuma naho nahene imvura ni nyinshi cyane gose kabisa moraba anye imunze kabisa tubayeho nabi cyane gose
ikiriko kirakogwa ku rwego rw'inzego aho kugira ngo abavuga ko akabeho kishe hariho abamaze kubagarukira ko bariko barabafasha kugira ngo muhangane niyo myuzuri ivanze n'igihuhusi
aya nkanganye kubashye muri no nkandi hakintu nakimwe ndabona bariko baratwitaho kabisa kira muntu wese nyenagwana n'ubuzima bwiyo
kwihangana urakoze kutubwira uko byifashe ngaho Nairobi dusaba n'abarundi bahari aho muri ushobe kuturungikira udufoto ushobe kutwandikira nimero kugira ngo tuguhamagare makuru ze kutubwira uko byifashe witurungikire biciye kuri VOA radio yacu Facebook yacu hama turaza kubona amanimero nayo mafoto yaho muherereye ko byifashe Nairobi no muyindi micungararo ngaho muri Kenya urakoze cyane mugisha
amani kibazo nga mu nkambi dufite cy'impunzi sinzi yuko ubumwe tubibona cyangwa ngira ngo babyirengagiza ko babibona kuko ku bufasha bw'abarundi buragoye cyane gose kuboneka
ubufasha bw'impunzi sinahuye
tufate nko kuvuga ati ngo prosesi y'abarundi z'abarundi zirubice cyane gose umuntu arashobora kuba amaze imyaka 15 mugabo atakintu na kimwe ariko arabona kitera kije imbere
atarahabwa ipapuro rimwemera nk'impunzi muri Kenya
hariho nk'abamaze imyaka 8 cyangwa 10 atararuhabwa akiri ku musamba wonyine
aba ikambi ya Kakuma ndazi ko ari nini cyane abayijejwe mwarabimamenyesheje babasiguriye ke
bobo kubera ataburenganzira bwo kumonana nabo usanga n'ababikeneye yuko bohura nabo ugasanga ni benshi cyane gose kuko abatakorerwa ni benshi cyane gose rero cyo usanga ari ikibazo kinini ya cyane gose ubufise mugihe wewe utabushoboye kugira kubashikira
ukwihangana urakoze rero mugisha ugira umunsi mwiza ngaho onye muri Kenya kandi mwihangane
tsa amikindi nacho nyamukuru twovuga yuko nk'amakungu nka onyo dufasha nka yonisa yarayo dufasha kubyerekeye ibintu byinjye umuntu no munsi ariko arahabwa ibiro 5 n'igice kimwe ngo abije ukwezi kose
ata amafaranga yandi bashize ko haruhande
atayandi basize ko haruhande barayakuyeho rero onye cyose byatumye bitera akajagari hariho bamwe bahisemo kujya no mu myiyerekano kubera ibyo nyine gukora ayo mahera yo ku ruhande rero bagize ati none bariko baraduha ibyo biro 5 tubijye ukwezi kose kandi turi ahantu nta n'ibiti byo gucana biriho ayo mafaranga baduha ayo 530 nyine twasa tugasumamo amakara yo kugira yo kubitekesha rero ubu onye baduhaye injya zonyine benshi biyumvira none ko bagize uko onye amahera yo kugura ibi bibogaboga by'intu zeye by'ibyatsi tuzobikura hehe cyangwa amahera yo kugura umukara tuzoyakura hehe
none ga mugisha je numva ari ibibazo byinshi bibugarije ngaho mu ikambi nkundire ngumane nimero yawe nze guhamagara tuzoraba ingene dutunganya ikiganiro muri isanga cihariye dukoreye ngaho mu ikambi ya Kakuma mutubarire ubuzima bwanyu mubayemo sivyo
Ego.
Ego, urakoze cyane.
Kandi bizaba ari byiza cyane gose.
Ndabyemeye. Inimero yawe ndayigumana ndavyemeye tuzogaruka mu ikambi ya Kakuma tubakorere ikiganiro cyuzuye. Urakoze. Ego mugisha urakoze cyane. Twakire na ambassadeur VOA niko yita kuri telefone. Ambassadeur amahoro. Si twebwe twari guhaye mugabo.
Muraho neza.
Nuzahabute.
Iminota ntangira muno mu Kenya rayijanye.
Oya nta none ko yatubwiye byinshi. Yaze ku ngingo zitandukanye.
Nitwa amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Efroni Hakizimana ndi Nyanza mu murenge wa Busoro mu Majyepfo. Bo mana yanjye. Ibiza byo ni byinshi hano ndi duturiye igishanga cyitwa muri Burakari akisha abantu abo twamenye ni abantu batatu aho ndiwo niboneye n'umwe kwa ngo ni imyuzure yaruzuye amamoto ahita ari ukucunga abantu bazakorema isoko ry'Ibusoro babaheka mu migongo kuko umuhanda amazi yarawurenze ni ukuvuga ngo hakurya no hakuno ntabagihahirana neza none icyo nagarukaho ku makuru yanyu muvugaho ngaho cyane ndabashima cyane mwa banyamakuru umwe ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Perezida Putin nimba ari Putin wabyanditse cyangwa se ibyo byose ni guverinoma y'Uburusiya kiriya kintu cyo kuvuga ngo bazate muri yombi uriya muperezida Ukraine birashoboka cyane cyane uriya mugabo afite ingufu cyane kuko aho ya ngende nemeranywa nenda mwemera cyane ubundi nge namugereranya na perezida wacu Kagame kuko ntago yemera umuntu umutokoza mu maso ntago yemera umuntu umuteri.
Urakoze ugire umunsi mwiza ambasada.
Yego. Uriza Thomas Kamiri ndatimana ndohereza nimero yakoze ntamamagare mubaza ati dupfiki Thomas ko gukunda cyane.
Thomas Kamiri ndi ntaco mupfa ahubwo ico mupfana n'ubwo rukundo mukunda. Sivyo? Nta na kimwe mupfa.
Mubwira uti nuza mu Rwanda umuzahuru zambabare umumere nimero yanjye.
Ndaza nk'uwunye naho ariko hasi ariko arategura amakuru muhava mwumva samaye na 30 ndazi ko azaracishamo yumviriza kino kiganiro ubutumwa bwa mushikiriye. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane turabakunda hano Nyanza mu murenge wa Busoro. Turabakunda cyane.
Natwe turabakunda nuko nyene. Urakoze cyane. Citizen, je umbabarire kuko urabona umwanya uratujanye ariko reka ndakuramutse ucu tubwira mu masogonda makicu wagomba tubwira imbere ko dusezerana. Sivyo?
Umwanya wagiye ngusa nauta.
Na mugabo urakomeye?
Gunda mahoro Kigali dufite agacyona no muri no mitsi twabonye umuco ni Marcel kibagabaga. Nashaka kugaruka ku ngende z'umukarere ka Kampala n'ibindi bituruka mu Rwanda bya kaminuza.
Iyo mugabo nimba ari inkuru ndende atutamara
nuko nabitoze nkagaruka ku isoko ryacyo ariko byibariyemo mu murenge wa Gasaraga mu karere ka Musanze amajyaruguru y'u Rwanda.
Kuze cyane ugira umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu reka ikiganiro cacu muri isanga cuno munsi tugisozere ngaha mwakoze cyane abaturukiye amanimero ya telefone tutashoboye guhamagara mutwihanganira kanya ntikadukundiye abo twayaze na mwebwe mwakoze muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na ingenieur bari kumwe bakoze cyane kuri micro ya Lidiane Ninahazwe ndabasigiye kano karirimbo. Way, 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 way